iyi mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi bari kaze makuru yacu ya mu gitondo. Umwami Abdullah wa kabiri Ali Hussein wa Yordania ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi itatu. Ku munsi wa kabiri ejo yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali.
Rwanda's experience teaches that we must fight the dehumanizing rhetoric that fuels conflict. Your story can be a beacon for us all.
Uyu ni umwami Abdullah wa kabiri wa Yordania agira ati, ibyo Rwanda rwanyuzemo ni isomo kuri twebwe, ritwereka ko tugomba kurwanya itesha agaciro ry'ikiremwa muntu ari naryo rihembera amacakubiri. Amateka mwanyuzemo ni isomo kuri twese. Abdikani Mahamud Ateyi, Minisitiri w'Ingabo wa Somaliland, intara yitandukanije kuri Somalia, yarayeguye ku mirimo. Mu rwego rwo kubagezaho ibigwi n'amateka y'amakipe y'ibihugu azahatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cya 34 mu mpira w'amaguru kane 2023 muri Côte d'Ivoire guhera tariki ya 13 y'uko kwezi, uyu munsi turagaruka ku itsinda rya E na F. Izi nkuru tubabwiye mu ncamake hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Guverineri w'intara ya Katanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere yategetse abashinzwe umutekano kuva ku rugo rw'umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Moise Katumbi. Bari barugose mu buryo guverineri avuga ko binyuranije n'amategeko. Fide Niyongabo abahiye inkuru.
Umuvugizi wa Katumbi yaratangaje mu masaha ya kare ejo kuwa mbere ko inzego zijeje umutekano zari zakikuje inzu yiwe mu ntara ya Katanga, ahaba zikaba zari zamubujije kuhava. Buramatari wa Katanga Jacques Kabula Katwe yiyamirije ingingo y'izo nteko zijeje umutekano, yavuze ko ari amakosa yakozwe na bamwe mu bajejwe kubahiriza amategeko. Yavuze kandi ko bari bajejwe gukingira iyo nyubako kugira ntiyagire abagizi ba nabi bayisambura. Ku butumwa ku rubuga X, Kabula Katwe yatangaje ko yategetse buno nyene ko bariyeri yari yashyizweho ivanwaho. Yavuze ko byaciye bikogwa bidatevye. Katumbi yarangije mu kibanza cya kabiri n'ibice 18% by'amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba muri Congo. Yari mu banyapolitiki bakomeye batari bake bahiganywe mu matora, bashingishije imanza mu masentare zo guhakana ivyavuye mu matora. Moise Katumbi yifatanije n'abandi banyapolitiki batavuga rumwe na leta mu gusaba ko amatora afutwa no mu kuvuga ko yabayemo ubusuma bukomeye. Mu itangazo yashikirije ku munsi w'Imana, Katumbi yasavye amakungu kutemera ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora aheruka kuba vyashikirijwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora.
Perezida w'ubutegetsi bw'abanyepalestina Mahmoud Abbas aragenderera igihugu cya Misiri. Niki arimo kwibandaho na mugenzi wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi? Fide Nyongabo.
Mahmoud Abbas yagiranye ibiganiro na Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi, bashimikiye ku mutekano muke ubandanya kurangwa mu ntara za Sri Jordania na Gaza. Abbas yashimikiye ku twigoro twihutirwa two guhagarika ibyo yise ibitero vya Israel ku banyapalestina. Igihugu cya Misiri nico imfashanyo zikenewe cyane zigenewe abanyapalestina zicamwo. Icyo gihugu caragize uruhara rukomeye mu twigoro two gupfundika amasezerano y'igihe gito yo guhagarika ingwano hagati ya Israel no mugwi Hamas. Icyo gihugu gisaba amakungu civuye inyuma gutorera inyishu ikibazo cya Palestina. Cari yamirije ivyo cise agasomborotso ka Israel kahitanye abasivili ibihumbi n'ibihumbi, harimo abapfasoni n'abana mu kiringo c'amezi atatu arangiye. Igihugu cya Misiri cyarafashe ingingo ziboneka mu gikorwa cyo gutanga imfashanyo zigenewe gutabara abanyapalestina basinzikaye mu ntara ya Gaza. Ni mu gihe icyo gihugu cakoze kidahengeshanya mu ntumbero yo gushika ku masezerano ntabanduka yo guhagarika ibitero vya Israel.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yahamagariye guca umuco wo gutwitira no kubyarira abandi. Oriane itanga ishaka abahiye inkuru.
Uko guha umukenyezi intanga z'umugabo ngo akwibungengere umwana atacu musangiye, yabishikirije mu ijambo ridasanzwe aho arashikiriza uko umwaka utashe, aho ahora avuga ibijyanye n'ibihanze amahoro n'agateka ka muntu ku isi. Ku munsi wa mbere Papa Francisco yasabye ko uwo muco uhagarara kuko ari ingendo y'urudandazwa rwo kwibungenga. Muri iryo jambo yashikirije abaserukira ibihugu bitandukanye muri icyo gisagara gitagatifu, Papa Francisco yongeye aridoga avuga ko umwaka wa 2024 waje mu gihe amahoro abangamiwe kandi mu bice bimwe bimwe akaba yarahungabanye bikomeye. Papa yibukije intambara yo muri Ukraine n'iyiri hagati ya Israel na Hamas, ikibazo cy'abimukira, ihindagurika ry'ibihe hamwe n'icyo yise ihingurwa ry'ibigwanisho by'ubumara nucléaire n'ibindi bigwanisha avuga ko biteye isoni. Yongeye aributsa ingwara zihanze kiremwa muntu hamwe n'inyifato yo kutubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira kiremwa muntu. Papa Francisco yabandanyije adondagura urundi rutonde rw'ibibazo bito bito navyo avuga ko bibangamiye amahoro agateka ka muntu, harimwo uyu muco wo kuvyarira umwana uwundi muntu. Ivyo ni gihe umuntu aha umukenyezi intanga z'umugabo ngo amwibungengere umwana ataco basangiye. Yavuze ko ubuzima bw'umwana ataravuka butegerezwa gukingirwa kugira kandi ntibucike igikoresho mu rudandazwa rwa kiremwa muntu.
Ousmane Sonko wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu muri Gambia kuri uyu wa mbere yitabye urukiko mu Busuwisi ku byaha by'ibasinyoko muntu. Fide Niyongabo arakomeza.
Sonko kuri uyu wa mbere yitabye sentare mu gihugu cy'Ubusuwisi yasabye ubuhungiro muri icyo gihugu mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2016 yahagaritswe amezi abiri inyuma yaho. Abashikiriza amanza bo mu Busuwisi batangaje ko Sonko yagirizwa kuba yarashyigikiye yaragize uruhara kandi yarananiwe guhagarika ibitero byakozwe ku batavuga rumwe na leta ya Gambia. Ibyaha yagirizwa birimo ubwicanyi, ityozwa ry'agateka kazi na muntu, amabi afatiye ku gitsina hamwe n'ipfungwa ry'abantu mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yarashimye irengukishwa mu butungane rya Ousmane Sonko yabaye umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati y'umwaka w'2006 n'umwaka w'2016 ku ndwara ya perezida w'ico gihe Yahya Jammeh. Ibiro vy'umushikiriza amanza mukuru mu Busuwisi vyatangaje ko ivyaha Sonko yagirizwe icese birimwo ivyagahomera bunwa vyakozwe mu kiringo c'imyaka 16 ku ntwaro ya Yahya Jammeh. Indwaro ya Jammeh yaranzwe no gupfunga abantu mu buryo budakurikije amategeko, amabi afatiye ku gitsina n'ubwicanyi ndengerabutungane. Sirandow ayoboye umugambi ugenewe gushira Yahya Jammeh imbere y'ubutungane yatangaje ko urubanza rwa Ousmane Sonko ari iyindi ntambwe ikomeye mu nzira yo kuronsa ubutungane abasinzikajwe n'ivyaha by'ubunyamaswa byakozwe ku ntwaro ya Yahya Jammeh.
Muri Zimbabwe abantu 15 bari baguriwe n'ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro ejo babonetse bose ari bazima. Oseyani Tangishaka arageze iyi nkuru.
Umuvugizi wa leta yatangaje ko abo bakozi bakorera munsi y'ubutaka bwegukira ishyirahamwe ryitwa Red Wing riri ku birometero 270 uvuye ku mugwa mukuru wa Harare. Ikibanza bakoreramo cyabasenyukiye ko ku munsi wa kane. Umuvugizi wa leta Nick Mangwan niwe yatangaje ko abo bakozi bose batabawe ari bazima. Ishyirahamwe Metal on Gold riyobora Red Wing ryamenyesheje ko ibikorwa byo gutabara abo bakozi byatebye kubera ubutaka bwo muri ako karere butari bumeze neza. Amasanamu yashizwe ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter na Mangwan yerekana abo bakozi buzuye ibyondo bariko bararamutswa n'abanyagihugu bari muri icyo kibanza. Ukwimbura ubutaka kuri icyo kigo Red Wing gukogwa ahanini n'abakozi bakora ubuzi butemewe n'amategeko bagahembwa ku munsi kuva mu mwaka wa 2020 igihe icyo kigo caje mu minwe y'amashyirahamwe yigenga.
Minisitiri w'ingabo wa Somaliland Abdikan Mahamud Ateyi ejo yasezeye ku mirimo ye. Ni nyuma y'uko Somaliland igiranye amasezerano na Ethiopia ayemerera gukoresha icyambu cya Berbera kiri mu kigobe cya Aden. Inkuru mugezwaho na Fide Niyongabo.
Abdikan Mahamud Ateyi yatanze imihoho kubera yiyamirije ayo masezerano arekurira Ethiopia gukoresha ico kivuko. Yaranebaguye perezida wa Somaliland Muse Bihi Abdi kuba atagishije inama abashikiranganje kuvyerekeye ayo masezerano. Tangaje ko yamenye amakuru yerekeye ayo masezerano biciye mu binyamakuru. Abdikan Mahamud Ateyi aturuka mu ntara ya Audal aho leta ya Ethiopia itegekanya gushira ikambi y'igisirikare ahitwa Rugaya. Amasezerano hagati ya leta ya Ethiopia na Somaliland arekurira Ethiopia gukoresha ikiyaga gitukura. Hari amakuru avuga ko leta ya Ethiopia ku ruhande rwayo nayo izokwemera ukwikukira kw'intara ya Somaliland. Leta ya Somalia yatangaje ko amasezerano aragasomborotso yaratumye ko ambasaderi wayo Addis Abeba. Icyuka kibi hagati y'ibyo bihugu byombi cyatumye na ambasaderi wa Ethiopia muri Somalia agaruka Addis Abeba.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fide Niyongabo na Oriane Tangishaka bayatugezeho. Tujye noneho mu karere ka Afurika ibiyaga bigari. Umwami Abdullah wa kabiri Al Hussein wa Yordania ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi itatu. Ku munsi wa kabiri ejo yasuye urwibutso rwa Kigali anashirinda bukumva ishinguyemo imibiri y'abasaga ibihumbi 250 bazize jenoside yakorewe abatutsi. Asumutakaboye afite inkuru irambuye.
Umwami wa Jordania yageze mu Rwanda ku mugoroba kuri iki cyumweru, yakiriwe ku kibuga cy'indege cya Kigali na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Uruzinduko rwa mbere uyu mwami yagiriye mu Rwanda, ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe asuye urwibutso rwa jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ashyira indabo ku mva ishyinguyemo imibiri 250. Ku rwibutso rwa Kigali yavuze ko ibyo yahaboneye ari ikimenyetso cy'uburyo itesha agaciro ry'ikiremwamuntu no kwigira ntibindeba kw'amahanga byashyize mu kaga ubuzima bw'inzirakarengane kugeza bishwe bazira uko bavutse. Yavuze ko ibyabereye mu Rwanda bikwiye kubera isomo isi muri iki gihe igafata ingamba zigamije gukemura amakimbirane aho kuyahembera cyangwa se kuyashyigikira. Yatanze urugero rw'intambara imaze iminsi muri Gaza, aho abasaga 30,000 bamaze gupfa biganjemo abagore n'abana. Yavuze ko isi ikeneye gufata ingamba igashaka umuti amaze atararenga inkombe.
Ni kangahe twavuze ngo ntibizongere ukundi, ariko ubu tukaba twabisanze imbere y'ubundi bushyamirane bufite imizi ku rwango no gutesha agaciro ikiremwamuntu. Abanyagaza bakabakaba 30,000 barishwe cyangwa baburi burengero mu mezi 3 ashize. Benshi muri abo ni abagore n'abana. Abana benshi barishwe kurusha mu bundi bushyamirane ubwari bwo bwose mu isi uyu mwaka ushize. Ku barokotse, abenshi bagiye babura umubyeyi umwe cyangwa bombi. Ni gute ibisasu bitavangura byazana amahoro? Ni gute bakwizera umutekano mu gihe ibyo bakora bishingiye ku rwango? Mu gihe hatabayeho amahoro nyayo ashingiye ku kubaho kwa leta ebyiri, isi izakomeza kwishyura ikiguzi kiremereye kubera ko yananiwe gukemura ubu bushyamirane.
Ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, Leta y'u Rwanda n'ubwami bwa Yorudaniya zashyize umukono ku masezerano y'ubutwererane mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi, ubukungu n'ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi. Byari mu muhango wakurikiranywe n'umwami wa Jordania ndetse na Perezida w'u Rwanda. Amasezerano yashyizweho umukono arimo ajyanye no gukumira ko ibicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi bishobora gusoreshwa kabiri. Aya yiyongereye ku yandi ibihugu byombi bifitanye, arimo ajyanye no guhana ibitekerezo mu bya politiki hagamije gushimangira ubufatanye mu bucuruzi n'ishoramari, ubukerarugendo n'ubuhinzi. Impuguke mu by'ubukungu Teddy Kaberuka yabwira Ijwi rya Amerika ko aya masezerano ari ingirakamaro ku bacuruzi bo mu Rwanda.
Mbona u Rwanda rwabyungukiramo. Jordan ni igihugu navuga cyateye imbere cyane mu bucyerarugendo, mu mahoteli. Ubona ko byaduha experience nk'u Rwanda kuvuga ngo ese twebwe twa ni gute twazamura serivisi ku buryo ubukerarugendo bwacu bwamera nk'ubwabo. Igihugu cyabo urebye mu bintu byinshi batumiza hanze, hari n'ibihingwa twaba dufite tubwe nk'ikawa.
Bamwe mu bikora bo mu Rwanda bavuga ko umubano w'u Rwanda na Yordania uzabafasha mu kuzamura ubucuruzi bwabo. Madamu Zulfati Mukarubega asanzwe ari umuyobozi w'ishuri ry'ubukerarugendo rikorera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya Burengerazuba. UTB yavuze ko we yamaze kwerekeza muri icyo gihugu.
Nagiye Jordani kugira ngo ngirane ubufatanye n'amahoteli yabo. Hari amahoteli menshi, ni igihugu cyateye imbere muri turizime. Twaganiriye uburyo bw'ubufatanye n'uburyo tuzajya twohereza urubyiruko rwacu gukorayo. Ni n'igihugu cyateye imbere cyane ku buryo noneho yaba n'inganda mu abashoramari b'abanyarwanda babyungukiramo ari ubufatanye nabo, yewe ari n'ibyo twakurayo cyangwa nabo n'ibyo badukuraho. Kofi y'u Rwanda ni kofi nziza kandi ku isoko abantu barayikunda, ku buryo noneho natwe nk'abanyarwanda b'abashoramari bajya nabo bacuruza kofi.
N'ubwa mbere umwami wa Yorudaniya ageze mu Rwanda. Gusa mu kwezi kwa kabiri kwa 2023 minisitiri w'intebe wungirije wa Yorudaniya yagiriye uruzinduko mu Rwanda. Ibihugu byombi bisinyana amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu burezi n'ubushakashatsi agamije gufasha inzego z'uburezi. Hasinywe kandi n'ikurwaho rya viza ku badiplomati n'abandi bafite pasiporo zihariye. Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame nabo basuye igihugu cya Yorudaniya umwaka ushize ubwo bari bitabiriye ubukwe bw'igikomangoma cya Yorudaniya. Kugeza ibihugu byombi byari bisanzwe bifitanye imikoranire ku bya gisirikare, ibyasohoye kuri iyi nshuro bikaba bije ari inyongera. Urugendo rw'umwami wa Yorudaniya ruzasozwa kuri uyu wa kabiri. Asumutakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagaritswe umutima n'amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yibasira bamwe mu bantu batagira kivurira. Diane Ninahazwe abahe inkuru.
Ivyo leta ya Amerika ibishikirije nyuma yaho president Burundi Evariste Ndayishimiye atereye ivyatsi yivyo inyuma abakundana bahuje ibitsina.
Iki ni ikibazo mu Burundi. Jeje kubwangira ingomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amaguru. Kandi nta gicumuro baba bakoze.
Mu itangazo ryayo leta zunze ubumwe za Amerika yerekana ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kuvuga ayo majambo yabangamiye abo bantu mu kubafata nk'ibicibwa mu gihugu. Amerika muri iryo tangazo yivuga kwa majambo ya president Ndayishimiye yo kuvuga ko abakundana bahuje ibitsina kubwiwe bakwiye guterwa amabuye ahungabanya uburenganzira bwo muce wabo bantu. Matthew Miller havugira ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu mu itangazo ryanditse yagize ati: turahamagariye abategetsi b'u Burundi kubahiriza agateka k'abantu bose atanumwe akumiriwe. Umwe wese akwiye kuronka kwishyira no kwizana mu butungane mu kubaho mu kibano uko ameze kose. Muri iryo tangazo uwo mutegetsi wa Amerika ntiyigeze yita uwo muce w'abo bantu amazina basanzwe bitwa mu kibano. Inyuma y'iminsi mike president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuze ko abakundana bahuje ibitsina bakwiye guterwa amabuye, ubuserukizi bw'u Burundi i Buruseli mu Bubiligi bwasohoye itangazo buvuga ko abavuga ko amajambo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi yuzuye urwango kandi ashobora gutuma haba guhohotera abakundana bahuje ibitsina mu Burundi bayatahuye na Ambassador Terence Nairaja aserukira u Burundi i Bruxelles mu Bubiligi yabwiye ijwi rya Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo igobetse y'umukuru w'igihugu. Yagize ati: president ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuza ibitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ipfobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko vy'u Burundi. Kurundi ruhande bamwe mu bakurikiranira na hagufi politike y'u Burundi basanga itangazo ambasade y'u Burundi mu Bubiligi yasohoye ivugira president w'u Burundi atakindi rigamije atari ugusukamwo mabisi kugira ngo ibihugu vya Buraya ntihagire ifashanyo yabyo bizohava bihagarika ku Burundi. Aha ariko president w'u Burundi atagiye umunwa yavuze ko imfashanyo zitangwa n'abashigikiye ico yita umuvumo ukwegwa n'abakundana bahuje ibitsina atazi igihugu cewe gikeneye.
Barayitwima ndababwije ukuri ni wabushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko ababana bubakana ni nkuko rero wambwira ngo mbega shetani ni imana uhise mwiki temhise mwimana ushaka gutora shetani nasaca muri ivyo bihugu abeyo baraherayo.
Mu itangazo Amerika yasohoye hiyamiriza aya majambo ya president w'u Burundi ico gihugu kiri mu vyubahiriza agateka k'abantu bakundana bahuje ibitsina kibandanya kuvuga ko kubahiriza agateka k'abakundana bahuje ibitsina cyotuma imibereho yabo itera imbere gutyo ubutunzi bw'igihugu muri rusangi bukisununura. Bamwe mu bakundana bahuje ibitsina mu Burundi nabo nyene baheruka gutangariza ijwi rya Amerika ko batewe ubwoba n'ayo majambo ya president Evariste Ndayishimiye, basigura ko badakwiye kuzira uko baremwe hamwe n'uko bari. Mu butumwa butandukanye barungikije ijwi rya Amerika bumvikanishije ko bamwe muri bo bashobora kuzira urwikekwe bagasaba ko buhumurizwa kuko ku bwabo umukuru w'igihugu akwiye kububahiriza. Muri ubwo butumwa butandukanye bandikije ijwi rya Amerika batinya gutanga amajwi yabo ku mvo z'umutekano harimo nk'ubwagira buti: nukuri ayo majambo ntiyari akwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Igiteye ubwoba kikanatera n'amakenga nuko asa n'uhamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemera canke uko baremwe gutegwa amabuye. Oya nawe hagataho igitabo mpanavyaha c'u Burundi gitegekanya umunyororo uri hagati y'amezi atatu n'imyaka ibiri ku bantu bakundana bahuje ibitsina.
Abacuruzi b'Abarundi basanzwe bakorera ubucuruzi mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Epfo kuri uyu wa mbere bangiye kwinjiza ibicuruzwa byabo ku butaka bwa Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru Redaste Ngabo uri Uvira.
Ibi byakozwe n'urubyiruko rwibumbuye mu muryango utegamiye kuri leta uzwi nka Societe Civile Congolaise. Byakorewe ku muhanda uri hafi y'umupaka wa Kavimvira uhuza Congo n'u Burundi. Bamwe muri bo ijwi rya Amerika ryabasanze bari gusaka imodokari na za bajaji ndetse na za moto bareba niba nta Barundi bazanye ibicuruzwa byabo muri Congo. Abandi nabo twabasanze bari kururutsa bimwe mu bicuruzwa byari mu modokari bifitwe n'Abarundi. Mbanyeza ko Matias ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko. Twahuye nawe ku mpaka wa Kavimvira yikoreye umufuka wuzuye uburobe avuga yuko yari ajanye kuri Murongwe. ageze mu nzira asanga ugo rubyiruko rwahagaritse ibicuruzwa biva mu Burundi
generango rwenda kuvanya mu ruziwa mukanyoshe nyuma rero ngatashika ngaba bashabavuga ngo hari ya urezinganye n'abitwara muri Kongo bacaba bisahura ngo kubera ngo barabasahuye mu Burundi numva rero nta murundi atwara ibintu muri Kongo abacaba mufata n'icanye bakabisahura urundo na cenerekera ngaha ibisigara nenda bisubiza mu kanyoshe
akumvuga ko kavimvira twasanze abacuruzi b'abarundi bavuze bakira nayo bamira kuko bavuze inzira yo kugeza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Uvira
je na bgadaje nyene ngaho ku duwani cyase tubiri nyuma kure hari atabita meze neza
niyo nkuru wa Mina ni umuturage w'umukongomani ukora ubucuruzi bwambukiranye imipaka hagati ya Kongo n'u Burundi asanga ingingo ya societe civile yo kubuza abarundi kwambutsa ibicuruzwa byabo muri Kongo ari ingenzi kuko bahohoterwa n'abo polisi b'u Burundi bakorera mu ibarabara rya Gatumba Bujumbura
twe twino tujya gucyari ya Burundi usoye ikiro cy'inyama cyangwa ibiro bibiri bishi cyajya kwa Jerevi nibirengana uvuye ngaho kavuga ati kandi twaza akabotisha kamavuta rushikari yankaronka nanje ko bihumbi bibiri nkajya ugacha usanga utwaye uko gacha kwaka isukari na utwaye ikiro kimwe acha kwaka ibyo byose urumva ni ngorane nkatwe bwe bari nazo batobato ibiharage naho zani ibiro bibiri acha kubwira shyira ngaho na kina kina twemerewe kurengana gahutu ko kwambara uvuga ati kangura gahutu ko kwambara ngene namba nzuza ndambara muhira acaka kwa
bamwe wagize societe civile twabasanze mu ibarabara rya Kavimvira bamwe bafata ibicuruzwa bivuye Burundi abandi nabo bari gusubiza abacuruzi b'i Burundi wabo mafikiri mashimango n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga yuko impamvu bafashe ingingo yo kwangira abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo ari uko bamwe mu bayobozi b'abarundi bahotera bakongomani iyo bari muri icyo gihugu
objectif ni moya kurudisha wakusa Burundi bibako na kuya Kongo
intego yacu ni ugusubiza inyuma abarundi bazana ibicuruzwa byabo muri Kongo twabikoze mu rwego rwo kubereka uburyo nabo bahotera bakongomani mu Burundi mu Gatumba uraza ufite impapuro z'inzira barabanza bakicaza abantu umwanya munini cyane kugira ngo babahe amafaranga uraza ufite ikiro kimwe cy'isukari bakakikwaka
banakunyanganya
kubera kukwangira abacuruzi b'abarundi kwinjiza ibicuruzwa byabo muri Kongo byadinjije ubucuruzi bwakorerwaga ku mpaka
kwangwa ibijyanye no gutwara abantu ngaha byagabanutse n'abandi bariko baridoga sana ubiraze ngaho tukaba tukura abenegihugu abenegihugu b'abarundi bari gushika ngaha urenze hajya kuri duwani ugashika imbere bagaca bambura ibyo bafise nyine
kwagerageje kuvugisha umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati n'umutekano mu Burundi Pierre Nkurukiye yafata telefone yacu gusaba mu buyobozi bakorera ku mpaka wa Kavimvira batubwiye yuko iki kibazo bakigejeje ku nzego zo hejuru za Kongo inama y'umutekano ya gusenga umujyi wa Uvira yateranye kuri uyu wa mbere yagaragaje ko ibi societe civile ikora byo kwimira abacuruzi bavi Burundi ndetse no kumena ibicuruzwa byabo binyuranyijwe n'amategeko ubusanzwe abarundi bazana ibicuruzwa byabo birimo inyama imikate amata amazi ndetse n'imboga muri Kongo mugiye abakongomani bo bajyana mu Burundi isukari amavuta ndetse n'ibitenge Vedatse Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
bakunze ijwi rya Amerika guhera ku wa mbere tariki 15 y'uko kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu
mu makuru ya saa 12 ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara
nukuvuga kuva kwa mbere gushika kwa gatanu ku minsi ya gatandatu nk'iya Mungu naho amakuru ya saa 12 azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemo
mu kiganiro muri isanga saa 10 kuwa kabiri no kuwa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza
nukuvuga ko kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse
ku cyumweru ikiganiro agasarukabura gakiza kumeza uko giteye tubahuza n'abanye
tumwe twibutse ko ikiganiro musanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyine kizohora kiba ku wa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu
turabararitse muri isanga kuri radiyo yanyu ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika mu rwego rwo kubagezaho ibigwi n'amateka y'amakipe y'ibihugu azahatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cya 34 mu mupira w'amaguru CAN 2023 muri Côte d'Ivoire guhera tariki 13 y'ukwezi uyu munsi turagaruka ku itsinda rya U na F ari nayo dusorezaho mu kumenya urugendo rw'ibihugu 24 bigomba guhatanira igikombe cy'Afurika umunyamakuru Annette Mugabo niwe turi kumwe
Mitsinda rya Etro hasanga Tunisia, Afrika y'Epfo, Mali na Namibia. Mali imaze kwitabira irushanwa ry'igikombe cy'Afrika inshuro 12. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni umwanya wa gatatu. Aho hari muri 2012 ndetse na 2013. Abakinnyi baguhanga ijisho muri ikipe yo mu burengerazuba bwa Afrika harimo Musa Dumbia ukinira El Adra yo muri Arabia Saudite, Lassane Senayako ukinira Auxerre na Racine Ducouré ukinira Lorient yose yo mu Bufaransa. Indi kipe dusanga muri iri tsinda ni Afrika y'Epfo imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 10 mu mateka, ndetse ikaba ifite igikombe cy'Afrika yegukanye mu 1996 ari nacyo rukumbi ifite. Abakinnyi bo kwitondera ni Temba Nzwane n'umunyezamu Luwen Williams, bombi bakinira Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo, na Peles Tau ukinira ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri. Ikipe ya gatatu muri iri tsinda ni Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 20, ikaba imaze kugitwara inshuro imwe rukumbi muri 2004. Tunisia imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 16 zikurikiranye. Abakinnyi bo kwitega ni Elias Akuri ukinira ikipe ya FC Copenhagen yo muri Denmark, na Youssef Moussakina ukinira ikipe ya El Arabi yo muri Qatar. Iya nyuma ni Namibia imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 3. Umwanya mwiza yagize muri iryo rushanwa ni ukugera mu mikino y'amatsinda. Iri tsinda rizakinira imikino yaryo ku kibuga Amadou Gon Coulibaly yakira abantu 2020 iherereye mu gace kitwa Korogo. Itsinda rya F ari naryo rya nyuma rigizwe na Maroc, Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Zambia na Tanzania. Maroc igiye kwitabira igikombe cy'Afrika ku nshuro ya 19, imaze kwegukana igikombe cy'Afrika inshuro imwe mu 1976. Gusa ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe cyane, ahanini bishingiye uko yitwaye mu gikombe cy'isi cya 2022 ubwo yageraga mu makipe ane ya mbere. Icyo gihe yanditse amateka atarakorwa n'indi kipe ku mugabane wa Afrika. Abakinnyi bo guhanga amaso barimo Ashraf Hakimi ukinira Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa, Sofiane Amrabat ukinira ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza, Hakim Ziyech ukinira Galatasaray yo muri Turikiya, na Youssef El Nasri ukinira ikipe ya Sevilla yo mu gihugu cya Espagne. Republika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze kwitabira igikombe cy'Afrika inshuro 19, ndetse yegukanye iryo rushanwa rimwe mu 1968. Abakinnyi bo kwitondera bayo barimo Simon Banza ukinira ikipe ya Sporting Braga yo muri Portugal, Cedric Bakambu ukinira Galatasaray yo muri Turikiya, na Yohan Wissa ukinira Brentford yo mu Bwongereza. Zambia nayo ifite igikombe cy'Afrika inshuro imwe, turayisanga muri iri tsinda aho imaze kwitabira iryo rushanwa inshuro 17. Abakinnyi bo kwitondera ni Patson Daka ukinira ikipe ya Leicester City yo mu Bwongereza, Kennedy Musonda ukinira ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania, na Lamek Banda ukinira Lecce yo mu Butaliyani. Tanzania yaherukaga kwitabira igikombe cy'Afrika muri 2019, izaba ikinira iryo rushanwa ku nshuro ya gatatu mu mateka y'icyo gihugu. Abakinnyi b'ingenzi ikipe izagenderaho barimo Bwana Ali Samantha ukinira PAOK yo mu Bugereki, na Simon Musova ukinira GS Kabili yo muri Algeria. Imikino yo mu itsinda rya nyuma ikazakirwa na Stade Lola Poco yakira abantu 2020.
Mbibutse inshuti z'Ijwi rya Amerika ko iyi ari radio yanyu ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Kuri interinete turi kuri www.radioyacu.vowa.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Mwakoze kubana natwe muri ibiganiro kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biza gukurikira. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubagezaho. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose.